radio ijwi d'America ijwi d'America bigiye kwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwibeneza shuti mwese namwe bakunze bi radio ijwi d'America muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro muri senga cyo munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko kija kwibanda ku rupfu rw'incamugongo ku Barundi rwanya kwigendera tuza Burundi Pierre Nkurunziza rwaje incaduka ku izina ryanje hamwe ni byabagenzanje turahojeje umuryango wiwe inshuti hamwe n'abarundi bose muri kiganiro rero twatumiye abashinjantahe batatu babiri muri bo bigeze kurongora Uburundi hamwe n'umuhinga yanonoseye ibibazo bijanye na politiki kugira ngo turabire hamwe ukuntu ubutegetsi bugiye kubisikanya mu iki gihe byabitekanijwe kw'ico gikorwa curangowe na nyakwigendera ashikiriza ubutegetsi umunyapolitiki yatowe n'abanyagihugu Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 20 y'ukwezi k'umunani. Turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Miriwe neza Ntibantunganya.
Miriwe neza ndaramugije kandi nabo turi kumwe mu kiganiro hamwe n'abarundi bari kwatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Perezida Domitien Ndayizeye. Miriwe neza Perezida Ndayizeye.
Mwiriwe cyane naje nuko ndaramugije abatwumviriza bose.
Turi kumwe kandi na Innocent Mbanu afise ubuhinga yanonosoye mu vyerekeye politike. Mwiriwe neza Innocent Mbanu.
Mahoro baramukije mwese.
Koze bashinga ntaye mwese kuba mwitabye ikiganiro. Reka rero dutangure kuri mwebwe Ntibantunganya, ubwa mbere na mbere mwakiye gute inkuru ko Perezida Pierre Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo?
Urumva inkuru nk'iyo ngo tuzwa mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda inkuru yica mu Kongo. Uriya igihugu kubura uwugitwara ujya kuba mu muryango iyo serugo aryamiye ukuboko kw'abagabo. Ariko rero imbere yo kubanza gutanga ibyumviro byanje nagira nifatanye n'abandi bose bwa mbere mu guhoza umuryango w'icyubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, umuryango wagutse ku mugabo mu rugo ngiye kandi nkongera ngahoza n'abarundi bose bavuze ikitigenza wabo, ngahoza rero n'abandi bose inshuti n'abagenzi ko ni igihe kitoroshe mu buzima bw'igihugu kimeye yuko abantu bose bagenda bari hamwe. Uka rero nkuko wabimbajije jewe iyo nkuru y'ica mu Kongo nayakiranye umwago mwinshi, mugabo kandi nkagira ndi Uburundi burafise aho bugeze mu gihe ca none kugenda kubaka demokrasi, nkagira ndi ibi zose tuzoronka ingufu, turafise ingufu kugira tugende tubirengera tubitorera inyishu yubaha ikubahiriza umurundi wese.
Namwe Perezida Domitien Ndayizeye, abarundi benshi eka iyo nkuru yaje nk'icaduka, ku bwanyu aho muyumviye mwayifashe gute?
Bwa mbere hoho naje naguma nifatanye n'umuryango wabuze, nifatanye na leta y'u Burundi, nifatanye n'abarundi bose muri iki gihe Burundi bubuze umukuru w'igihugu ucago kandi akaba ari n'umuvandimwe w'umurundi. Iyi nkuru twaye bwa mbere na mbere hoho cyabaye inkuru nyene y'incamugongo nk'uko Ntibantunganya bivuze, iranadutangaza ko umukuru w'igihugu cacu turuzi ko ari umukuru w'igihugu wacu akomeye akiri muto kora siporo kuburyo mu Barundi twese muri rusange tumuzi ko ari umuntu atarafite kibazo na kimwe cyerekeye amagara yiwe ari nacyo gisigura ko twese twatangaye mbere na mbere amatura babara twatangaye kuko byaranatugoye kubyumva kuko byatabaye nk'ibimenyekana ku murango ariko bizakushikirizwa na leta ku mugoroba ari naho twaciye tuvuga cya bintu n'ibyo koko biraterera gahinda ubu igisigaye n'iki nuko twese turaba igihugu cacu tukaraba inzego z'igihugu cacu tukaraba ingene ibikorwa twari turimwo byobandanya muneze ko twari tuvuye mu gihe cy'amatora turabe kugene icyo bikorwa cobandanya no kugene twobandanya ibigigwa yuko ushobora gufuba umukuru w'igihugu cacu mu cubahiro ciwe no mu rwego abarundi twamukunda
igikorwa eka ibintu byakurikira ni ibibazo tuhava tuyaga mu kanya ariko imbere yaho reka n'umushyana Inosambano atubwire nawe nyene aho ari iburusere mu Bubiligi ukuntu yakiriye urupfu rwanya kugendera perezida Pierre Nkurunziza.
Nge nabyakiriye bwa mbere ho giti cyanje umurundi inkuru y'inca mugongo y'inca mutima bwanje nta majambo afise no bivugamo byarandengeye no biracandengera no kwitahura mugabo yabifata uko kuko n'Imana yari yamuhaye ubuzima ngiye kubisubiza mwa cya mbere nk'uko abandi babivuze no kubanza guhoza umuryango wiwe kuhoza abarundi bose eka n'Uburundi kuko turabuze tubuze umurundi gusa ahubwo turabuze intwari intwari nk'uko mubizi yitanze ikatwitangira twe tukiri bato intwari muvuga nti urabona kuko ari musanzwe muzi ko yari n'impfuvyi yabaye impfuvyi kubera ibihe bibi mugabo yikemera kuba intwari kugira ashikane abarundi ku bihe byiza cewe rero nkaba namwiyumvamo nk'umubyeyi ari nacyo gituma mbaye impfuvyi cyane cyane mu iragi ansigiye cyo kwama maranira agateka ku murundi kuko nibyo yatwigishije simbaye impfuvyi kubera ibibazo byari bihari mbaye impfuvyi kubera ibyiza yari yaduhaye ari n'ibyo byiza bitumye numva ko ndobandanya ndabishyira imbere ni nacyo bituma irimo umubabaro mugabo hakabamo n'umunezero kuko agiye nk'umugabo ari wo munezero mfise ko akiza duhaye n'iragi itomoye kandi byiza
egome reka tuvugake kuri mwebwe president ntibantunganya muri mu Burundi umutekano wifashe gute muri iki gihe
urumva kugira mu ishuri ikero cawe nshobora gufatira byinshi bwa mbere fatira kubondi hanyuma ufatire ku bigera bimenyeshwa na mwebwe nyine abamenyesha makuru aho ndi jewe mbona abarundi batekanye ntagwa mu ruhari mu cubahiro barafitiye umukuru w'igihugu batekanye ndaraba n'imbere yanje isagara bumviriza n'amatwi yanje ngomba yuko koko ari uko nyine abantu batekanye aba nakubwiye ibindi umuntu abashatira kubamenya kwimwebwe abamenyesha makuru kenshi amaso yanyu ashika kure hanyuma amaboko yanyu nayo nyine agatuma yuko inkuru mwanditse canke inkuru muvuze ishika kure ushika ubu nawe ndumva avuga yuko hari aho hari ingorane na ntonyinga mu gihugu inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu
namwe perezida Ndayizeye umutekano wifashe gute ejo hari amakuru yatangajwe ko inyuma yaho iyo nkuru itangarijwe ika mu gisagara ka gacerere ubyifashe gute
ego jewe mba ngaha muri meri ya Bujumbura muri Rohero uno munsi nashoboye gusohoka ndatembera ngaha mu gisagara cha Bujumbura nukuri abantu bararangura imirimo yabo kuri kwamye amadarapo adubije kugera hagati nkuko leta yabisabye ngarutse ku munsi wejo nkuko nabibabwiye iyo nkuru yaravuzwe hirya no hino ariko mu Barundi twese ntawe atemera ku buryo bimaze kwemezwa na leta urumva Abarundi muri rusange nabo nyene baratangaye burya iyo nk'ibyo bintu nk'ibyo bishitse ingendo ya mbere Abarundi basanzwe bafite no kubanza kwiyegeranya mu muryango kugira ngo babanze baganire mu muryango kandi ndibaza yuko abarundi benshi ariko babigenzeje benshi bagiye bataha muhira ari nacyo gituma uri kuratembera ngaha mu gisagara warabona yuko abantu bafise umurava wo gutaha amabisa ruzura n'iki n'iki niyo intango ariko nta bantu wovuga ngo barahutejwe baragira ingorane hirya no hino jewe ntabyo numvise hariho urukurukuru rwaciye hirya no hino bavuga ngo hariho abantu bariko barasohora kabare hirya no hino twamye dufite abarundi bose nuko twese twumviriza leta ingingo ifata n'intumbero iha abanyagihugu mu byerekeye ukuzotunganya icyo kibazo kijyanye no gushyiraho inzego uvuye mu matora no kugene leta itunganya kuzoshingura uwo muvandimwe yahora ayoboye igihugu cyacu mu cyubahiro ciwe nk'uko nahirije kubivuga mu kanya.
Mushena Innocent bano ni abarundi benshi bavuga ko inzego z'umutekano muri iki gihe zateye imbere ku buryo zerekanye mu bihe bigoye cyane rwose ko zakoze igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kubungabunga umutekano uko namwe niko mubibona?
Nibaza ko igikorwa cyabajeje umutekano gusa igikorwa cy'abarundi bose bamaze gutahura ko inzira nziza yo gutorera inyishu ibibazo atari rusasu canke atari ibindi bintu abajeje umutekano rero n'abarundi igihe abarundi rero bose batahuye nibatuko n'abajeje umutekano n'abanyeni bateza gufata iyo nzira hanyuma mugabo umuntu akabashimira nyifata nziza kuko si hose byamayemeza uko hari abandi babafise ibindi baba bashaka gushikako ariko nibaza yuko uba barundi muri rusange batahura yuko inzira yonyine ishobora gutuma ibashikana ku iterambere ubutungane n'ibindi byose ari amahoro ninacyo bituma n'ubu nibaza ko abarundi nk'uko abanye n'icyubahiro baje kubivuga batahuye yuko ari ugufatana mu nda mu gihe igihugu kiba kiri mu bibazo n'ubu rero mbanye kubashimira kandi ndabasaba ko bobandanya gutyo reka n'abajeje umutekano babyifatemo ubugabo bakurikije impanuro n'icyubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu yama yatanze igihe cyose nibaza ko ari impanuro izo mpanuro yadutekereye gushyira ku isaha twazigendera ko tukamatuka turabungabunga umutekano kuko niyo soko iterambere nibyo dushobora gushyika ko byose na demokarasi ibisigaye icyo byikora iyo hari amahoro n'umutekano
kivuga ko ikibazo cy'umutekano president ntibantunganya hari amakenga mwamufise ko inzego z'umutekano zidashobora kuguma zibungabunze umutekano
iyo ni ukuri nk'amakenga nogira ko ugiye kuyiraba ni inzego urazi ibihe bikomeye ngibi twagiye tucamwo nka jewe mbaye nka wa wundi ati indawo yibaza wayirayeko nka jewe ndazi ingene zari bimeze mu 1993 igihe Melchior Ndadaye yitaba Imana canke mu 1994 igihe Perezida Ndaryamira nawe yitaba Imana uko inzego z'umutekano zari zimeze zari inzego abantu batari bizi kubera ko zari zitunganijwe mu biraba amoko atigike ariko uyu munsi yarahindutse turi kubona perezida Ndayizeye muri kino kiganiro arabizi aho byatanguriye gushika uyu munsi isura yarahindutse ica kabiri ndibaza yuko n'izo nzego nkene ubu icyo zijejwe ku gihugu guhagararira umutekano abantu kandi icyanyuma ndibaza yuko kandi ati abanyapolitike uno munsi bogira bati reka tuje mu matwi tuze kuhakoresha ibitagirwa nicyo gituma jyo nakubwiye ndi kubwanje ndizeye kandi izo nzego bamwe usanga hari abo turi kumwe twebwe turafikiye abaducungera ndabona yuko aho bari batekanye ndayizi yakubiye mu kanya ko yagize yatembereye mu gisagara kandi ndazi ko yatembereye asa ko yatemberanye n'abashinzwe gucungera iyo rero ngaha nubwira abarundi ni ukuri ngaha no kwizera nta kibazo mu gitabo n'igishobora kuhava
reka namwe perezida Ndayizeye mubwire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano inzego z'umutekano mu Burundi zinzigiwe cyane rwose zarerekanye mu myaka iheze mu bihe bitandukanye ko zishize hamwe eka zigize umugabo umwe kandi zakoze ibikorwa by'igitangaro mwebwe muri iki gihe hari amakenga mubamufite umutekano
yewe ni ukuri ntampungenge bise nantoyi nagatoyi ko ibihe bigoye binini twarabirenze jewe ndibaza ko gihe twari mwiyamamazwa mu matora ndibaza yuko cyari gihe gikomeye kuruta ubu iyo ni cya mbere cya kabiri kubona umukuru w'igihugu yatabarutse ego byaradutangaje kandi byaratubabaje ariko igikuru ni kumenya imvo niyo ishobora gutuma hashobora kuba imvururu cyangwa induru gihe umukuru w'igihugu yaba yatabarutse kubera kwicwa cyangwa ibintu nk'ibyo ibyo nibyo bishobora kuzana ingorane nayo ubundi muri leta murabyo ko badushikirije ukugene byagenze n'ukugene yageze igihe yitaba umuremyi nta muntu n'umwe ngaha mu Burundi ashobora kuvuga ngo niwe yabikoze ku buryo bumukurikirana ngo bavuge ngo ni wewe nyirabayazana ku buryo byashobora gutera imvururu n'induru mu gihugu hamwe abaserikare bategerezwa kubyinjira nayo ibyerekeye ukwitaba umuremyi nk'uko mubizi ibyirirwa shingiro irabitegekanya yuko ari ibintu bishobora gushika cyo rero kubona abatwarabishyize mu ibyirirwa shingiro ni ukuvuga yuko mu mitima y'abarundi tuzi yuko bishobora gushika byashitse rero byashitse hariho amabwirizwa amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibikorwa by'igihugu bishobore kubandanya kandi n'uwo vandimwe tumushingurana iteka nk'uko nabivuze inzego rero zejwe kubungabunga amahoro n'umutekano je uko ndabibona bibandanije kurangura igikorwa cyazo ukuri kwamye nta nubwo ushobora kuvuga ngo hariho inteko zahagurukijwe kugira ngo zigende gucungera hacangwe hariya kubera iyo mvo oya ntabyo ntibyari bisanzwe ku buryo rero jewe nibaza ko twari dukwiye ahubwo gukengurukira no gushimira abarundi muri rusange kugene babyifashemwo bagumajiwe umutima mu nda bakakira inkuru mbi abayobozi b'igihugu badushikirije kanashimira abagenzi kubungabunga amahoro n'umutekano kugene babikurikiranye ku buryo nabo nyene bamaze kubona yuko abarundi babyifashemo neza jewe rero ndatekanye kuri icyo kibazo nta mpungenge mfise na ntoya kandi ndibaza yuko n'abarundi bose aho boba bari botekana ku byerekeye ibyo byadushikiye ahubwo ko dukwiye kwifatanya n'umuryango w'umukuru w'igihugu wiwe tukifatanya na leta tugafatana mu nda twebwe abarundi bose dufatiye ko yari umukuru w'igihugu yaduserukira hose kugira ngo tumuherekeze n'iteka sanswe riranga abarundi n'imigenzo yacu muri iki gihugu
tumukibwa kuri icyo kibazo cy'urupfu nyene hariho umunywanyi wa radio ijwi ry'Amerika John Ndayizeye yanditse afite ikibazo ariko imbere y'ikibazo reka ndabasomere ubutumwa yaturungikiye avuga ati ku izina ry'umuryango wa Jean Ndayizeye turafise umubabaro urupfu rwa Papa Burundi umuryango usigaye wihangane twakoranye byinshi mu bikorwa rusangi mu ntara Gitega nta mu president numwe yo nganya ibyiza mu Burundi ivyo inyakwigendera yashitse ko niwe yubahuka kwifatanya n'abakene mu kurima no kwama hafi Imana imwakire mu bwami bwayo ati ndafite ikibazo ikibazo mfise nuko dufise amakenga kuri urwo rupfu kuko amakuru avuga ko yarakomeye umunsi wa gatandatu n'igice cy'umunsi wa Mungu bivuga ko yahitanywe n'umutima none kumenga umutima dutanga umwanya wo kuja kwa muganga hanyuma docteur wiwe yamukurikirana natange umuco w'ingene yafashwe n'ingene yasinzikaye ibyo nibyo bibazo murakoze kibazo abaje ni kibazo kigoye kumenya atari muganga hari amakuru yobamaze gutangazwa n'umuganga wiwe kugira ngo president ntibantunganye
oya urandi ibazo ngibyo niba bitoroshye kwishura kuko jana n'ingendo nyinshi ubwa mbere ho hari ibyo kubahiriza agati ka muntu kenshi ibintu biraba amagara y'umuntu genda ubivuga hose ubwo biraba umukuru w'igihugu urumva hari bikenerwa ariko jewe icyo nohanura abantu nuko bogenda bumviriza ibyashyikirijwe na leta kandi uzumvirije yabishyikirije ishingiye kuri ubu kuri raporo bahawe nyine n'abaganga bamukurikira hanyuma ibindi nukuri ntagire abishiramwo ibibazo byinshi ubu no gusangira umubabaro n'umuryango wabuze no gusangira umubabaro na twebwe abarundi hanyuma ahubwo tugafatana mu nda turondera kubandanya urugendo hari turimo uyu mukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika uyu munsi twamenye urugendo gukubaka igihugu cyacu igihugu umurundi wese yumva yuko koko arimo akishyira akizana
peza ndayizeye ikibazo cyacu ni ikibazo kigoye cyane rwose hari inyishu mwamu giseko cyane icyumviro mutanga
rero ndibaza yuko ikibazo cewa ahubwo kitagoye abandimwe kuko burya ntitwigira abahinga twese buri muntu n'akazi kiwe mugihe abaganga bamukurikirana batanze raporo bakavuga ati byagenze nuko jewe ndibaza bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu ntabwo afite umuganga umwe ni benshi bwa kabiri abamukurikiranye aho yari arwariye murumva yuko batubwiye yuko ntiyari umwe bari benshi bagerageje ndibaza yuko niba tutari abaganga tukaba twari duhari bofatira jewe impungenge umuvandimwe afite ndazifata muri ya ngendo y'abarundi muri rusange iyo umuntu yitabye umuremyi ntibemera yuko umuntu ashobora kwitaba umuremyi bavuga ati hariho ikintu cyavuye ko kandi icyo kintu byavuye ko ntibavuga yuko ari umubiri watanze imihoho bakunda kuvuga bati n'uwundi muntu yamwishe bamwe ariko barashaka ingorane ku wundi muntu kandi atawuhari ugasanga umuntu agiye gutangura kuza arata icyeyi ku wundi muntu atari ngombwa reka rero dukore nk'abantu bakurikira iby'ubuzima uko bimeze kuko bene ibyo birashika yuko umuntu aba akomeye hanyuma akagira ingorane jewe ndamuha akarorero kugira ngo asubize umutima mu nda jewe byaranshikiye igihe bambika mu gitondo nari umuntu w'umugabo agenda agatembera numva ntameze neza ndagenda kwa muganga baramfata ibipimo nshya ndarindira ariko mu minota 30 narahindutse ndahinduka kugira ngo nshobore gukira n'abana bamperuye baca banjira mu modoka banjana kwa muganga iyo ntibana gatoyi nari kwitaga umurage kandi nta muntu yari yangiriye nabi kuko nari ndumye muhira nibyo rero tubirekere abaganga bo bashobora kubimenya nk'uko perezida ntibantunganya abivuze ufatire ku byo abaganga badushikirije kuko ntibashobora kuduhenda hari umuntu cyangwa iyindi ngorane yagize bashobora kubishikiriza ariko nibaza yuko twofatira ngaho ibisigaye tubishyire ku mudirikanyi ubihe imana nicyo cyonyine no shikiriza nayo ubundi ashobora kwishyira mu mutwe ibintu byinshi ugasanga nawe nyine aragize stress nini nawe nyine ishobora kumutera ingorane kubera gushaka ku nguvu gutora ubundi muntu iyo wayatumye ibyo bintu bishika kandi ndabitahura kubera urukundo umuntu aba afitiye ubundi ukabona aragutorotse ubutakigaruka
ino samba no hari cyo mushikiriza ku cyumviro cya John Ndayizeye asa n'ufite amakenga ku byerekeye icyahitanye ubuzima bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza.
Nibaza ko John makenga umuntu wese aragira amakenga n'ibisanzwe n'ibintu ububasha ni droit byiwe mugabo icyo nashaka kumubarira ni uko yotekana yohumura nk'uko abanyacyubahiro babivuze leta irahari kandi hariho inzego ziba zibishinzwe mu gihe umukuru w'igihugu aba ari mu bihe nk'ibyo nibaza ko leta idashobora kwiyadukiza ngo itange itangazo nka ririya itabanje kubanza nicyo gituma kubanza gutohora nacyo gituma kubanda yize yari abivuze kare twatwe twatwatumvise amasaha mugabo tuza kubimenya ku mugoroba nibaza ko babanje baganga gufata umwanya wo kwandika raporo kandi ko bari benshi nibaza ko raporo bashikanye ariyo leta yashikirije rero uwo munywanyi nibaza ko kwemera ibyo leta yashikirije kuko niyo ibaserukira ntihagire ibindi bintu biyumva mu mitwe kuko ndazi ko abarundi mu gifaransa bavuga barakunda rutransactionnel kugira barabe ingene babikamisha ntihagire rero uza gukamisha urupfu rwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu yitabye Imana ariko bidufasha ahubwo kuja hamwe hama tumusengere ko nawe kujya ahora dusengera agasengera n'igihugu cyacu tumuherekeze mu bisabisho eka kandi natunye nawe turi dusenge dusengera n'uburundi bwacu igisigaye nabyo ni ugusaba abarundi ntibaje barafata ibintu bakwega ibintu bazana ibibazana bishaka gushanishamo abantu izo ntumbero bazirinde.
Igame urwo rupfu president ntibantunganya rwashitse hasigaye nk'amezi abiri arenga gatoyi kugira ngo nyakwigendera ashikirize ubutegetsi umunyapolitike yatowe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye ku bwanyu ibintu bigiye gukorwa muri iki gihe n'ibihe
buriya kuko twabivuze tuyitangura ibintu byose ni ukuyayira inyishu na cyane cyane biraba politiki cyangwa inzego z'igihugu kuyayira inyishu twisunze amabwirizwa n'amategeko atunganya ingene bigenda rero ingene umukuru w'igihugu arangira ikintu cyiwe ikanzwe n'ibwirizwa shingiro ingene umukuru w'igihugu arangiza amabanga yiwe ko n'iby'urupfu birimwo muzategekanya nibyo rero byari bidushikiye twebwe abarundi muri kino gihe hanyuma rero hagategekanywa kandi n'ingene hatunganywa ingene asubirizwe iyo rero ari urupfu barategekanya yuko haheza hakagira ufata ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu gihe cy'agateganyo ibyo ni ukwita interiva mu gifaransa kugira ngo atunganye amatora yo gutora umukuru w'igihugu mushasha kandi umengwa n'abantu uruka neza kwitwa shingiro bigatandukanywa mu mezi atarenze atatu ariko rero ni ukunyagaha ko hari ikintu gishasha kiriho muri kino gihugu cacu ko kuva ku igenekerezo rya 2020 haratowe inzego zishasha z'igihugu haratowe umukuru w'igihugu mushasha haratowe n'inamashingamateka nshasha kandi ivyavuye muri aya matora biramaze kwemezwa na sentare yubahiriza ibyiza shingiro tuvuga rero yuko mu gutunganya ingene bikurikira bizobandanye ari ugushyiramwo ivyo bishasha kuko hari inzego zatowe hari urwego rw'umukuru w'igihugu nkaba nizeye rero ko nayivuze yuko hari inzego nyene bizaba ariko barabitunganya nyene bizogenda bakazobwira abarundi neza inyene zatunganyijwe umurongo ku wundi urumva rero ariko ivyo byose ariko ntavuze gihambaye kandi tukugaruka ko tubuze umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko rero tegerezwa kumwunamira tegerezwa kumuherekeza neza n'iteka yari yahawe n'igihugu tegerezwa kumuhereza neza ni ukuvuga rero yuko hari n'ibindi tuzo gutegekanywa mbega kumushingura bizogenda gute ibitegeka bifugute aho kandi ngira ngo naho nyene turazi ko hariho inzego ziko zitegura zo bishyikiriza ni hamwe twatanga twa tuti twizere tutege amatwi dukurikire iyo abariko bakurikirana izo ariko barakora bayibwira abarundi hanyuma abarundi nabo baje muri uwo murongo izo nzego zo zategekanyije mugabo tukabigira twubashe kandi twubahiriza amabwirizwa gutangura kubwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa igihugu kigenda kigenderako
president ndayizeye namwe murafise ubumenyi cyane cyane mu bya politiki mwarabaye umukuru w'igihugu ku bwanyu ibigiye gukurikira n'ibi
yego nk'uko perezida ntibantunganya bivuze burya gutwara no gutegekanya nicyo gituma mwibwirizwa shingiro ategekanijwe igihe umukuru w'igihugu ashoboye kutaboneka bigenda gute iyo atabonetse umwanya muto asimburwa muri uwo mwanya n'icegera ciwe hari n'igihe barategekanya kandi igihe umukuru w'igihugu atabara icyo gihe asimburwa mu mwanya perezida ntibantunganya yavuze n'umukuru w'inama nshingamateka ibyo birazwi biratunganijwe kandi ategerezwa guca ategura ayandi matora y'umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore kumusimbura ubu rero nk'uko yabivuze umukuru w'igihugu yaramaze gutorwa n'amashingamateka yaratowe dukurikije ibihe bitegekanywa mu byerekeye amamanda ubu rero ndibaza yuko muri rusange hari hasigaye aya mezi abiri kugira ngo umukuru w'igihugu mushasha yimikwe nkaba nibaza rero yuko mu byerekeye ibikorwa bizobandanya leta igomba gutegekanya ukugene na ryari umukuru w'igihugu mushasha azimikwa dukurikije ibyadushikiye z'ukugene umukuru w'igihugu yatabarutse tuzomuherekeza nicyo gituma nongeye kuvuga nshimitse yuko ukwicara tukarindira icyo leta izodushikiriza kuko uretse umukuru w'igihugu yabuze izindi nzego zose zirahari kandi ukuntu zikora birategekanijwe n'ibwirizwa shingiro icyo gikorwa rero ntidushobora kukirangura umwe wese ahari ngo ndayizeye koriki president w'anga koriki kanaka koriki oya byose bitunganywa mu gisata kijejwe gutwara igihugu no kuvuga leta ihari abo rero nico gituma nsaba abarundi bose kubatega amatwi tubizigire kandi tutegere neza ibyo bazotubwira ibyo bazotubwira n'ibyo tuzokurikiza kandi njyewe nta mpungenge mfite na ntoya kubera iki kubera ko nkuko ndabibabwiye amatora aheruka yaramaze gushyiraho izo nzego ikibazo cyari gisigaye no gushyiraho isata c'inama nkenguzamateka cyo kisata nacyo kirategekanijwe mu minsi iri imbere kuzotorwa kuko abahanuzi ba komine nibo bazobatoho abantu ziba 10 nabo baramaze gushirwa kubyo nibaza yuko ibyo byose nta mwanya n'indi bigomba kuzodutera kandi nibaza yuko nta kajagari nta n'impungenge tugomba kugira ahubwo ubigisigaye nuko ritubwira mbega yabipanze gute kugira ngo twese tuzoce tuja inyuma yayo ukurikize ibyo izoba yafashe ingingo leta izoba yafashe ubyerekeye ibyo bikorwa bibiri
Ibyo ko tivuye mu mato no kubereza ukuri w'igihugu yatabara. Ino samba no mwana no se ibibazo bijanye na politique nkuko ashinkaye babiri babivuze ika ibitekanijwe mu Burundi bisa n'ibitoroshe kumenya ikizosha kiba kuko uko abivuga umukuru w'igihugu yatewe n'abanyagihugu azoshikira amabanga yiwe mu kwezi k'umunani aramaze gutorwa ku bwanyu ibishobora gushika muri iminsi icuna mu gihe kirangiye n'inkibi
Jewe kubwanje ubu nibaza ko igihe ari cyo kwanza kugandarira ya minsi ndwi baduhaye nyanicubahiro mukuru w'igihugu hanyuma nkuko abanyanicubahiro nabo bivuze nibaza ko hari inzego zikwiye zo gutunganya ibizokurikira kandi kubwanje nibaza ko bafite amategeko atomoye kugira ibyo bintu bizogende neza rero muri iki gihe nibaza ko ari igihe no kwita cadeye
President ntibantunganya mu Burundi nkuko mubizi harabaye indyane zikomeye cyane rwose indyane zifatiye ku moko indyane zifatiye ku ntara eka murazi ko n'igihe nk'ubu byarigiye kuba ubwa mbere abategetsi bahanye ubutegetsi mu nzira ya demokrasi bwari bubaye nk'ubwa mbere muribaza ko abarundi bamaze kuba banura n'inyifato indyane z'amoko ikintu cyokorwa kugira ngo indyane z'amoko zibe umuzira mu Burundi n'ibihe ku bwanyu
muriya indyane z'amoko abarundi batanguye kubona neza ibyangiriza ikintu biganiro byagiye bigirwa inyuma y'igandagurwa rya perezida Nkio Ndadaye gushika mu mwaka w'2023 ibyo biganiro bikagenda byigisha abarundi yuko igihugu kitagendera ku ngimba ahubwo kigendera ku ijambo byaribonekeje ubu rero twarabonye yuko inyuma y'amasezerano y'Arusha ibi bintu by'amacakubiri y'amoko byagiye bigabanuka kandi byaragiye byongeza kandi no mu ngorane zindi zabonetse mu gihugu inyuma ko n'ukuri atana hamwe wogira ngo warashobora kugereranya izo ngorane n'izo twabonye mu myaka yahera haba inyuma y'ukwikukira haba inyuma y'igandagurwa rya perezida Nkio Ndadaye aha turabibona mu nzego haba mu nzego za gisirikare haba mu nzego za leta urasanga hariyo abantu baturuka mu bwoko bwose igihambaye gusa kikaba ari uko bagenda basangira ijambo kugira ngo barongere inyishu ikibazo cyose kije kibonetse aha no kuri jewe ndakubwiye ko ndemye kandi ndaremejeje n'abarundi buriya ubwoko s'umutahe ntihazugira ntazirenda ko ubwoko s'umutahe n'ahandi ngira ngo ubukene bwongeye ubwoko bumwe ngo ubukene buri mu bwoko yose kandi yirume kumererwa neza byogiye mu bwoko bumwe mugabo urana yuko abagira ngo abewe neza ashobora kuba ari mu bwoko bwose aha rero nagira n'ukuri ndenesha abarundi yuko jewe ntatinya na gatoni yuko hashobora kugira ibintu by'ubwoko bwaduka ubu n'ibintu uko imyaka igenda byica agaciro kandi urabona buriya imyaka 20 iheze tukuye muri ya biganiro ibi biganiro byo byadushikanye ku masezerano y'Arusha yari ibiganiro byakurikiye mu guheza intambara kandi nabyo ni kuri isonga amasezerano y'Arusha y'Arusha urabona ko byagiye bifasha kugira ngo dushike aho abarundi babone ukundi ibya politike nko kwama igihe cyose babigereka ku moko
namwe perezida Ndayizeye murazi ko mu Burundi hamye haduka ibyane z'amoko eka bwari bugiye kuba n'ubwa mbere abatetsi bahanahana ubutetsi buciye mu nzira ya demokarasi ikibazo cya moko coranduranwa n'imizi gute mu Burundi n'icaba kikihari
amoko mu Burundi mu mitwe y'abantu arahari kandi iyo umuntu mu mutwe wiwe yiyumva uko cyangwa kuriya ntushobora kubimukuramo bimukuramo mu bikorwa kandi nacyo gituma dufatiye kuri kahise ku Burundi twagiye mu biganiro ushatse abiharira cyane ugeze igihe dufata intumbero y'uko ayo moko tuyemera ko ariho ariko tukayafatira intumbero y'uko dukora ibikorwa kugira ngo twiyumvanemwo bwa mbere na mbere dushikire amahoro bwa kabiri dusubize hamwe kugira ngo ari umuntu ari umuntu ari umuntu ari umuganwa arinde bwa mbere na mbere yumve yuko ari umurundi nibaza yuko iyo ntumbero twafashe ari nziza kandi ko kiringo cy'imfata kibanza twabayemwo twashoboye kubishyira mu ngiro ku buryo n'abana n'abagize bakireka twese tuje hamwe dusangira inzego zose haba mu gisirikare haba mu by'ubutware mu buryo bw'intwaro kandi ndibaza yuko ibyo byacugiriye akamaro ari nacyo gituma najyewe nemeza nk'uko perezida Ntibantunganya abivuze ko cyo kibazo cy'uko abantu biyumvamo yuko tutagomba kujana bamwe bitwa abahutu abandi bitwa abatutsi kikashobora kuba ikibazo nyamukuru kigomba gutuma abarundi tutandukana ibyo biriko biratumwanya ngira ngo mwarashoboye kubona no mu bihe biheze mu myaka iheze ko ari igihe icyo kibazo cy'amoko cyavuzwe cyane avugwa n'abahutu kikavugwa n'abatutsi bamwe bamwe n'abahutu bamwe bamwe kugira ngo bamwe bashobore kubikamisha ariko mwarabonye yuko bitashoboye kugira intambwe na ntoya ngaha muri iki gihugu cacu ari nacyo gituma jewe nemeza ko icyo kibazo kiriko kirata ikibanza kirata umwanya muri iki gihugu cacu kandi ko abarundi bose bamaze kubona ko atawukamisha ubwoko bwiwe atawe bukaburira ahubwo yuko ibikorwa aribyo tugomba gushyira imbere ubu rero niwo mutima abarundi bagomba gutangura gukoreramwo ari nacyo gituma no mu biganiro byagiye biraba hirya no hino ari no mu migambi yagiye iratangwa hirya no hino ari uko bwa mbere na mbere tugomba kurwanya ubukene ngaha muri iki gihugu tugashyira hamwe tugasabikanya iby'igihugu bitanga ku buryo twese tumaze kujya ku kivi ariho dushobora kuzofasha igihugu cyacu gutera imbere mbese abarundi bose bakaronka koyo muri iki gihugu jyewe rero ntabwo bafite na butoya ku byerekeye ingaruka nziza yerekeye intumbero twafashe iri mu ibwirizwa shingiro ari nacyo gituma nk'uko perezida Ntibantunganya yabivuze na twese tubyemeza ikibazo cy'amoko ngaha uko umwanya ugenda niko kigenda gica ikibanza ndemeza yuko mu myaka iri imbere nacyo nyine kizota ikibanza muri iki gihugu na zirya ngingo zose ziri mu ibwirizwa shingiro zizogera igihe zikavanwaho
Abarundi nk'uko abashinzwe ntabwo babiri babivuze baramaze gutera intambwe ikomeye cyane rwose cyane cyane mu kunga ubumwe mu gushyira ikibazo cy'amoko ku ruhande mu gihe hoba hakiri agasigarira k'indyane za politiki n'amoko ivyo bintu ku bwanyu byorangira gute
nibaza ko mu gihugu cyose kandi mu bihugu tubamo byo hanze amoko arahari mugabo rero ingena amoko abana ingena abantu batahura iby'ubwoko nije sanga rimwe na rimwe bitandukanye ibyo rero bivana n'icyo nakwita mu gifaransa changement de mentalité guhindura ingendo mu gutahura ibyo byose kenshi na kenshi usanga amategeko ari abibafashamo iyo amategeko yubahiriza abantu bose bakumva ko bangana nacyo gituma rero mu Burundi cyagiye kibifasha ubwa mbere nuko abarundi bicaranye hamwe bakavuganisha ukuri bakicaramo bakavuga ko ibibazo bibatandukanya atari ibyo bibaza ahubwo ari abantu baba bashaka gukamisha ibyo bibazo by'ubwoko ibyo rero nabo banyacyubahiro bavuze hariho abanyepolitiki bamwe bamwe bajya bakamisha ibintu by'ubwoko mugabo amoko arahari kandi hari uwavuka bakamubatiza Ndagijimana uwundi bakamubatiza Yusuf abo bose badusanga ari ibintu gusa bitandukanya abantu mugabo kubera ingene sosiyete yagiye ibaho ibyo rero twarabibayemo byarateye ingorane mugabo nibaza ko ubaho tugeze ingendo twagiye dufata zafashije cyane kugira ibyo byose turabigabanura ni nacyo gituma na sosiyete ari zo tuma abarundi bongera ibyo bakabyikura mu kujya society yafashije kugira ibyo bibazo abarundi babibemo ni yari na society zobafasha kugira bibemo naco gituma jewe nta mpungenye afise ego nta monga buri satu udahitswe hari abantu bamwe babandanya bakamisha baravye aho umuntu abaherereye ugasanga bacagukamisha iby'ubwoko mugabo nibaza ko ubu atamahirwe bafise cyane kugira ibyo bashobora kwishyira mu ngiro kuko igihe abarundi bonyine biyemeje gufata intumbero nibaza ko atawundi muntu hanze ashobora kuza ngo abibafate cyane uwundi muntu waza ngo ariko arabakoresha nicyo gituma nijyariragi n'icyubahiro umukuru w'igihugu yitabye Imana yasigaye yaduhaye kuko abarundi bashobora gushyira hamwe kandi arabitweretse haba mu bikorwa haba no mu nyigisho yagiye aratanga nacyo gituma n'ubuno basabe abarundi ko atawoza ejo cyangwa hirya y'ejo abagira iby'ubwoko byakamishe bya politiki ariko kuguma bafatanye mu nda ibyo badashobora kumvikana bakicaramo bakabiyaka
Peza ntibantunganya biramaze kwigaragaza ko ibihugu bitera imbere ari ibihugu cyane cyane birimo amahoro mu Burundi kuva bwikukiye twarabonye ko kuva Burundi bwikukiye hagiye haraba indyane reka ingwano reka abaperezida bagandagurwa ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bavanure niyo nyifate yo kuguma batera imbere gatoya bagasubira inyuma kandi ikindi kiringo hokorwa iki abarundi bakwiye kumva iki kugira ngo igihugu kize cyafata inzira iterambere rirama eka iterambere nyakuri
erega nukuza turabwira turakwiza ukuri abantu erega ni ibihugu tuvuga yuko demokarasi imaze gushinga imizi ntugire ngo byabaye umunsi umwe amakazi yumvira ngo bigaca yiruko aba namba byaraciye nazo nyine mu ngorane zikomeye cyane ugiye kuraba nk'igihugu cy'ubufaransa ugiye kuraba ibyabaye kera mu myaka y'ibinyenjana bya 15, 16, 18, 19 ukaraba igihugu cyacu cya Amerika ibyabaye kuva mu 1970 hanyuma ugashika no muri ya ngwano yahuza abo hepfo n'abaruguru Rosside Noro hanyuma ukaraba n'ahandi usanga ibibazo byaragiye biba burya rero mu gihugu iyo mushaka gutera imbere ica mbere ni ukwemera guhangana n'ukuri uko kuri ahajya wibaza yuko mbere ngaha abarundi turiko turatera imbere kugira duhangane neza n'ukuri twabayemwo mu magorwa mu marushwa mu bwicanyi mu mahonyagoko yagiye aranga kino gihugu mu myaka imwe imwe abarundi akunda kubona ica kabiri ni ukugira rero indongozi hamwe n'amashyirahamwe hashaka kuvuga imigambwe bafise imbono ku gihugu imbono itagarukira ku minsi y'ubuzima bwabo ahubwo ari imbono ija kure yubaka Uburundi hamwe ushobora kugira uti jewe ndafise umugambi mberuka nuko umugambi ushobora kuzoshika n'imyaka 20, 30, 40, 50 wewe utakiriho mugari umugambi uri kurabandanya ku neza y'igihugu ejo bundi nanye ndaba muri televiziyo aba ariko barasigura ingene bashaka kuja kuri Mars bakavuga yuko ari ibintu bizo bishobora gushika mu mwaka w'2025 ntangira nti none mu myaka y'2025 abo bantu bazabashyiriho haba namba so bazoshikayo hazoshikayo abandi ubwo bazoshikayo ku izina ry'igihugu cya Amerika no ku iteka ry'igihugu cya Amerika cyo rero n'ikintu kuvuga kugira imbono kubona kure ubonera kure igihugu utabonera kure wewe ica nyuma ni kumenya yuko umuntu yamara umuntu ashobora kugira ibimugora ashobora kugira n'amakosa rimwe rero muri demokarasi tuvuga tuti tuze turiga kuza turitahura kuza natwe turaza icyo navuga kwikebuka kwiraba mbega ibyo nemeye narabikoze ndiko ndabikora hanyuma abandi tukemera ko n'abandi baza bakavuga bati yarabikoze cyangwa ntiyabikoze hanyuma ukamenya yuko mu ntwari ariyo yose haba mu gihugu haba mashyirahamwe abamashyirahamwe arondera inyungu abamashyirahamwe arondera ibindi usanga buriya bwanira bifite bwanira kuri mushaka gushikako bifite uraro ukomeye burya ikintu bita mu gifaransa ro dialogue ari mu ntwaro ari hehe usanga ari ikintu gikomeye cyane ibyo rero abarundi bagiye kuba bafite ubirenga noneho icyo ndiko ndabona ni uko ahubwo ibihugu bya Afurika twavuye mu bukoloni dushobora kuzotera intambwe ikomeye n'ingoga tsunda mbere ujya muvuduko waranze ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Amerika jewe ndabona yuko muri iki kinyenjana mu gice cya kabiri iki kinyenjana Afurika yacu izoyifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'isi ndabibona ndabona yuko hoho mu kinyana zizokurikira afite izo bikomeye kuri ubu mbere irabwe isonegwe kujya igihugu cy'Ubushinwa kimeze kandi tuzi uko cyo gihugu cyafatwa mu myaka y'igihumbi kimwe n'icyenda na mirongo itanu.
Ndayizeye amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose. Amahoro aratuma abanyagihugu eka n'abategetsi bashobora kwitaho imigambi iterambere. Ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bafate inzira y'iterambere nyakuri ni ikihe?
Biragoye muvandimwe kugira ngo umuntu atoye inyishu irama, kuko burya bituruka cyane cyane kuri jyewe ku mutima w'umuntu. Urabona ibihugu ukuntu byagiye birabaho, Uburundi bukaba Uburundi, Rwanda bukaba Rwanda, Tanzania ikaba Tanzania. Nuko ari abanyagihugu baba ngaho onya bagiye hamwe bakaharanira yuko ababa muri ako gace bitwa gutyo, bitwa Abarundi, kandi bakaronka ubwenegihugu cy'u Burundi kandi bakemera gukorana gushyira hamwe kugira ngo bashobore kubungabunga igihugu cyabo cy'u Burundi. Nacyo gituma inzego zihari zigira igihe zigashinga inzego zishyigikira intwaro, nshaka kuvuga nk'igisirikare, igipolisi, ubutungane, bigomba guharanira ineza y'abanyagihugu baba muri icyo gisa kuri ubwo butaka. Aha rero nshaka kuvuga yuko kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere birakenewe yuko twese tugira umutima w'urukundo. Urukundo atari rwa rukundo rwa padiri rwo mu isenga rwo gukunda Imana, urukundo rwo gukunda igihugu cyawe. Wewe ukumva yuko uzomeregwa neza ari uko abo musangiye ubwo bwenegihugu nabo nyene bamerewe neza. Abantu ahantu hari abantu haraburuntu urukundo nibyo, ariko ubwo runturuntu rugomba gutorerwa encadre, izo ngorane zigomba gutorerwa inyishu ka Burundi. Ni nacyo gituma mvuga nti ingorane dukunda kugira ni ukwikunda cyane. Umuntu ugasanga hakwiyumvira igihugu atiyumvira we wenyine, kandi azi neza yuko adashobora kuzomeregwa neza bene wabo bamerewe nabi, kuko bizana ingaruka mbi. Raba biriko biraba muri Amerika, ibyo bibazo by'abiyahure ni ibyo. Ni ibyo ni uko abantu batabibona, abo bategetsi bamwe bituma igihugu gisubira inyuma. Injyane hagati y'Abarundi zituma igihugu gisubira inyuma, injyane z'amoko zituma igihugu gisubira inyuma, injyane ziturutse ku bukene bituma igihugu gisubira inyuma. Ariko twese tubwiye hamwe, ibyo byose tukabishyira hamwe tukaza turaba icyo twakora kugira ngo jyewe meregwe neza n'uwo ndamerwe neza. Kumenya kumeregwa neza mu bandi atari ukumenyera kumeregwa neza wewe wenyine, kuko icyo gihe ingaruka yabyo ku gihugu iba nto cyane. Aha rero ni kintu nibaza yuko Abarundi tugomba gushyira mu mutima, tukakimenyera, tukakimenyereza mu bikorwa bya minsi yose, buri muntu mu gisata abari kwarakoramo, ari nabyo dusaba abayobozi b'igihugu cyacu yuko bagomba kutumenyereza no kumenyereza Abarundi kugira ngo ibe akaranga k'Abarundi n'ayandi makungu arabira ko, kuko nta nkeka yuko dufite uwo mutima tukarangura ibikorwa byacu bya buri munsi muri uwo mutima, nta nkeka yuko n'ibindi bihugu tuzobyereka igihandure, kuko ingaruka yabyo nuko twese tuzokora dukora ku murongo umwe mu ntumbero imwe, ukazosanga turanyaruka mu iterambere kuruta ibindi bihugu kubera umurava tuzoba turiko turakorana, no kubera intumbero imwe tuzoba turiko turakoramo mu bisata byose, haba mu mwuga, haba mu byerekeye ubutungane, haba mu byerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu, haba mu byerekeye ibikorwa by'iterambere mu mahinguriro n'ibindi.
Egome mushe nta ino samba no Abarundi bakora iki, eka abanyapolitiki bakora iki kugira ngo Uburundi bufate inzira y'iterambere rirama atari rya iterambere ryo myaka nka cumi ugaca busubira inyuma indi myaka nka cumi n'ibiri?
Icyo ni ikibazo kigoye, kuko uri umunyapolitike uraraba n'ibihe uburimo, ukaraba n'ibyo abene gihugu abo twaraba bakeneye n'ibyo bimaze kugera, kuko uko umuntu yatwara ahetse imyaka itanu cyangwa icumi cyangwa mirongo ibiri sigashobora gutwara uno muntu. Umuntu azi ko ku muntu yatwara imyaka mirongo ibiri hariho abatari bafite ubuhinga bwa none nka za telefone numba zo interineti y'igiti rero nkitwara rero ego ashobora kuba ufite imigambi mugabo no kuraba n'icyo gihugu ushyitsemo inyene abantu ibyo baba bakeneye. donke ukadabuta politiki yawe kumageze yabene gihugu aho bushitse mugo gikuru cyane umuntu abanza gushimikira ko nuko igihugu kiba gifise amategeko atomoye kuko igihugu tagifise amategeko n'ibyo umuntu akora biragora naho ubwo ngo uriko uragerageza kwiyadabuta kubyo ibihugezemo biragorana icambere rero nuko igihugu kitagira amategeko atomoye ku barundi bose hanyuma imbere yo kugira kugira amategeko kandi ndasubiye inyuma nuko umurundi wese ateza kubanza kumva ko ari umurundi afite igihugu kandi icyo gihugu agifisemo duwa akagiramo na devoir cyane cyane icyo mvuze amadevoir nuko umurundi amenya ko ahamagariwe gufasha abamurongoye kugira nabo ashobora igihugu gishobora gutera imbere icya kabiri nuko amategeko ategereza kubahirizwa abarundi bateza kumenya ko amategeko ari ikintu gikuru nta muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko riba ryashyizweho hariho abantu rero baca barengana amategeko ugasanga bagiye kugira ibindi icya gatatu nuko abarundi bava mu ngendo yuko ubuzima ari politiki iyo ni ibintu duhitemo cyane abantu bose abona ko kazoza k'umuntu ari politiki ari nacyo gituma iyo hageze ibihe bya politiki iby'amatora by'ibiki usanga abarundi kenshi usanga imitima yashushe muri icyo gihe rero nuko leta abarongoye abarereta reka n'abarundi bose bateza kuraba icyo ni ukwita alternative ara politiki cyane cyane ibyerekeye ubutunzi reka n'ibindi bintu ibyo nabyo bagakereza kubiteza imbere kugira umurundi ntabone ko ejo yahora ari depite abonye ko kasubira kuza kuba nk'umwarimu acabona ko iki yose mukuye ko akabona yuko nahanda subiye ariko agiye guteza imbere igihugu cyangwa aho ruri umurimyi ukabona ko ugiye mu kurima ukabona ko ugiye guteza imbere igihugu mu burimyi ni nacyo gituma bizotanga iyindi ntumbero hanyuma n'abanyepolitike nyine bamenye yuko iyo bari kubashyikiriza imigambi yabo atari ukwemera ibiti ahubwo bemera imigambi izotuma abene igihugu bashobora kwiteza imbere bakarondera ubundi buzi ntibereke gusa muri politiki babemerera ngo uzoba chef de zone uzoba depite uzoba iki ko barundi bose ntibashaka gukwiga ibyo bintu bateza kubihindura abanyepolitike cyane cyane bibi bikorwa baba bari kukiti nkaba nta nshima cyane no mu bigambi numvise nyine icyubahiro mukuru w'igihugu yatowe uko ubu ari kujya ku kibi n'umwimbi ni ukuvuga ko abantu bateza gukora kandi niko gateza gutuma ibintu byose bitangura kujya mu buryo nuko ndabibona hanyuma kubindi nabyo nuko abarundi twamenya ko iki Burundi butegerezwa kugira n'imigenderanire myiza n'abandi n'ibindi bihugu cyane cyane imigenderanire mu ntumbero yuko bubahana ntihagire uwuvuga ngo jewe kubera ndi igihugu kanaka ntegerezwa kugendera kuri iki gihugu kubera uko cyifashe bakagenda muri yabindi avuga ntusenya diplomasi egara egara donc bakumva ko biga bibangana iyo bari kwaravugana nacyo bituma mvuga nti ibyo byofata cyane kugira Uburundi bushobore gutera imbere kandi buronke n'amahoro arama
mu gusozera kiganiro bashinga ntahe ntitwokirangiza tutavuze cyane cyane ku byerekeye nka kamu mwotera abarundi muri rusange muri ibi bihe bigoye igihugu kamo perezida ntibantunganya baba abanyapolitiki baba abajejwe umutekano baba abajejwe inzego za leta n'abanyagihugu muri rusange
reka fatire mbere mbaye koyo nye kaminuza aje kuvuga fatire kwije mu byavuzwe n'uwe yatowe ngo azotwara Burundi muri imyaka ikurikira yari afise icyivugo yavuga ati twese turi hamwe twese birashoboka kandi numvise n'abandi babivuze igihambaye ni uko twese tuja hamwe igihe cyose twese turabiza nk'intego yo kwerekana koko ko turi hamwe kandi kuja hamwe si kuvuga yuko mwese ba muri mu nzego haba namba no kumva gusa uko umwe wese yubahirijwe mu gihugu ciwe ivyo nivyo bihambaye niho rero ngira ndi umuntu wese aha amenye ko dufite itunga rikomeye twahawe n'Imana igihugu cacu c'u Burundi nico dutegerezwa ko badushira imbere kora byose tubigize gutyo ntankeka ibintu bizogera neza
Perezida Ndayizeye namwe mu kanya gato cyane rwose kamwotera abarundi muri rusangi nakane
Oyi gihe cyo cyunamo harakenewe yuko abarundi twese dufatana mu nda tukumviriza abayobozi bacu icyo batubwira kugira ngo tuzoshobore guherekeza umuvandimwe wacu yahora yowe igihugu cacu bwa kabiri kugira ngo inzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo zizosubizweho bivuye mu matora zijeho neza ibyo rero birasaba yuko twese tuja hamwe tukaba turi umwe mu barunda ari nacyo gituma dusaba inzego zizojaho mu bihe biri imbere yuko zikora ku buryo abarundi twese tuja hamwe ari abari mu Burundi ari n'abari hanze bagataha kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe twubaka ubu Burundi. Ndibaza yuko abarundi bari hanze barafite icyo bashobora kungura iki gihugu kandi nk'uko mubizi igihugu gikomera gikomejwe n'abacu kandi nta gihugu gikomera kidafise abanyagihugu bakwiriye. Murumva rero aha nshaka kuvuga yuko kugira abantu batari bake mu gihugu ni icunga rikomeye cyane cyane igihe bose tubashize ku mikorwa tubashize ku ari nacyo gituma na jewe nshigikiye intumbero watowe kuyobora iki gihugu yama ariko aratubwira yuko abarundi agomba kuzobashira ku kizi ego bazoje ku kizi ariko banasabikanye ibivuyeyo
ino sambano namwe akamo mu kanya gatoyi cyane rwose akamwotera abarundi na kahe
akamo batera nkuko ikiganiro cyari cyatanguye nuko ubwa mbereho bo kwihangana mu byarabishye Burundi tugaherekeza umukuru w'igihugu cyacu twahora dukunda cyane tukamwerekana mu iteka ry'ahangere kandi tukazokurikiza irage ryiwe mu bikorwa byiza yahora akorera Burundi. Hama kandi kama nteye abarundi bose bari mu Burundi kandi bari hanze bose nuko ubwa mbereho umurundi wese ahari yo kwambara idarapo y'u Burundi akumva ko ari umurundi akumva ko neza ko umurundi hanyuma inzego zarayizigiyeho umurundi wese ego rimwe na rimwe hari udashobora kuba yaradutoye kubera imbonini mugakumva ko ari inzego ziserukira abarundi bose atazitanze guserukira umugambwe warabashize imbere ariko nabo nyene bakamenya ko nabo bato bakamenya ko baje gutunganiza abarundi bose. Abarundi rero twizere duhe ingufu izo nzego zarahizitoye kugira zirabe ko zikana imbere mu bikorwa by'iterambere eka no mu bumwe burama murakoze.
Dr Innocent Bano turagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Turabashimiye namwe President Ndayizeye Domitien ndabashimiye namwe President Sylvestre Ntibantunganya mwakoze mwese.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira chibi chiru tibindi urupfu ni cha chibi chiru tibindi ariko rutubera inzira inzira igani chiza chiru tibindi ni wo muryango ugana imana nyir'ubuzima ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka
cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira